Riesgo de América. Radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, aho mu Rwanda iri no kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Wa eshatu radio yacu voa.com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose, naho kuri Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya. Jean de Dieu Mukundiye kuri umunyarwanda utuye muri Canada yabaye umwe mu banyafurika babiri batoranijwe kuzasifura imwe mu mikino ya Olympique iteganyijwe uyu mwaka i Paris mu Bufaransa.
Usanga ubundi turi abasifuzi 16 ku isi, kuba rero umusifuzi w'umunyarwanda w'umunyafurika kuba bagiye kubona bwa mbere umusifuzi w'umwirabura ubasha kugera ku rwego rwo gusifura imikino Olympique ni ishema rikomeye cyane.
Jean de Dieu Mukundiye ukuri azasifura imikino ya volleyball mu marushanwa ya Olympique. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yahamagariye amashyaka ya politiki yo muri icyo gihugu gukorera hamwe ku neza y'igihugu. Hunter Biden, umuhungu wa perezida wa Amerika Joe Biden, yatangiye kuburanishwa ku byaha byo kugura no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Naho Amerika yiteze ko Israel n'abarwanyi ba Hamas byemera gahunda yo guhagarika intambara hagati y'impande zombi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru ku ijwi rya Amerika turahere kwavugwa hirya no hino. Dutangire ku mugabane wa Afrika. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yahamagariye amashyaka ya politiki yo muri icyo gihugu gukorera hamwe ku neza y'igihugu. Ni mu gihe cyegeranyo cya nyuma cy'ibyavuye mu matora cyemeje ko ku nshuro ya mbere ishyaka rya African National Congress ANC ryabuze ubwiganze bw'amajwi. Eugene Mukankusi nibyo atubwira.
Ibyavuye mu matora byatangajwe ku cyumweru byagaragaje amajwi make y'ishyaka ANC ugereranije n'ikindi gihe cyose kuva mu myaka 30 ishize. Iri shyaka ryabimburiye ayandi mu kurwanya ubutegetsi bwa Gashaka Bohake riyobowe na Nelson Mandela riri ku butegetsi. Abaturage barakajwe n'ibura ry'akazi, ubusumbane n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi bagabanyije amajwi y'iri shyaka bayageza kuri 40.2%, avuye kuri 57.5% ryabonye mu matora aheruka mu 2019. Mu myanya 400 y'abagize inteko ishinga amategeko, ishyaka ANC rifitemo imyanya 159 gusa ugereranije n'imyanya 230 ryabonye ubushize. Ibi bivuze ko aho byerekeza ari uko ANC isangira ubutegetsi n'irindi shyaka mu yo batavuga rumwe kugira ngo ishobore kugumana ijambo. Ibi byari bitarabaho mu mateka ya nyuma y'ingoma ya Bagashaka Bohake. Nyuma y'itangazwa ry'ibyavuye mu matora ku mugoroba wo ku cyumweru, amashyaka yitabiriye amatora asigaranye ibyumweru 2 gusa ngo yumvikane mbere y'uko inteko ishinga amategeko itora umukuru w'igihugu.
Eugene Mukankusi, tuve muri Afrika y'Epfo tujye mu burengerazuba bwa Afrika muri Nigeria, aho ibice byinshi byabuze umuriro w'amashanyarazi kubera imyigaragambyo y'abakozi basaba kongererwa imishahara. Oriane itanga ishaka.
Icyo gihugu cya mbere gifise abanyagihugu benshi muri Afrika kiri mu kaga kuri uno munsi wa mbere. Ivyo biruko mu gihe amasendika ya mbere manini mu gihugu yatanguye imyerekano yo gusaba ko bongerezwa imishahara kubera bavuga ko ubutunzi bw'igihugu butifashe neza na gato ugereranije n'imyaka iheze. Inagura ry'ubutunzi bw'igihugu riheruka gukogwa na Perezida Bola Tinubu harimwo amafaranga leta yashize mu gisata cy'ibitoro kugira ibiciro byacu bigabanuke byatumye ibintu byunyuka ku rugero rutari bwibonekeze mu kiringo cy'imyaka 28 iheze. Ibiro bijejwe umuyagankuba w'igihugu byavuze ko iyo myerekano yatumye abakozi babo bahagarikwa ibikorwa byabo by'igisata gikomeye kijejwe irungikwa ry'umuyagankuba mu gihugu, abari baje kubunganira nabo nyene baraburabuzwa. Mu bindi bisata vya leta abakozi ntibatonze, abandi bahitamwo gutangirira amarembo y'ibigo vyaho. Bimwe muri ivyo bibanza harimwo ibibuga vy'indege ku mugwa mukuru Abuja no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Lagos. Amasendika yasohoye inzandiko zisaba abakozi bose kudatonda Nduguruye twa Mugina gushika bahawe ayandi mabwirizwa Ndugaye twa Mugina. Amasendika ariko arasaba ko imishahara bafise iri ku madorare 200 ku kwezi aduzwa ku madorare 336 ku kwezi. Yamara leta ibemerera ko ishobora kubaha amadorari 40 ku kwezi yonyene.
Oriane tangishaka tuve mu burengerazuba bwa Afrika tujye mu burasirazuba bwayo muri Somalia. Abo icyo gihugu kizirukana ingabo za Ethiopia zibererwa mu bihumbi ziri ku butaka bwacyo bitarenze uyu mwaka. Aya makuru yatangajwe n'umwe mu bategetsi ba Somalia wavuze ko kugira ngo icyo gihugu cyemere kugumana izo ngabo Ethiopia igomba gutesha agaciro amasezerano yagiranye n'intara ya Somaliland. Diane Nininahazwe byifashe bite?
Jofi umuhanuzi mukuru mu by'umutekano wa Somalia Hussein Sheikh Ali yabwiye amenyesha makuru ko Ethiopia ibwirizwa kuva muri ayo masezerano bitarenze impera z'ino mwaka. Yagize ati Ethiopia ntishobora kuba umufatanyabikorwa ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande naho igaciba umusotoranyi. Amasezerano Somalia isaba Ethiopia guheba arimo ko intara ya Somaliland ikotesha kuri Ethiopia umuhora uyishikana kwiba hari mu ntumbero yo koroherwa mu by'ubudandaji na gisirikare. Ubuko te go muhora ureha n'ibirometero bigera kuri 200 bwomara imyaka 50. Muri ayo masezerano Ethiopia yoca isubiriza mu ndumane Somaliland mu kwiyemeza nk'igihugu cigenga. Ethiopia ifata Somaliland nk'intara yayo eka n'amakungu nukabibona kuko atagihugu na kimwe kiriya yemeza nk'igihugu kuva igihe yiyonkora kuri Somalia mu 1991. Abahinga mu by'umutekano n'abadiplomati bavuze ko ari nk'amwe Somalia yokwirukana ingabo zose za Ethiopia nk'uko ibikangisha intagondwa za Al-Shabaab zoba zibonye inzira byoroshe yo guhungabanya umutekano w'ico gihugu kuko ingabo za Somalia zitosho kuzuza inshingano zahora mu minwe y'ingabo za Ethiopia mu byo kurinda umutekano. Muri Somalia Ethiopia ihafise n'imiburiburi ingabo 3,000 zarungitswe muri ico gihugu bice mu ishami ry'umuryango umwe bwa Afrika. Izarungitswe yo biciye amasezerano Somalia yagiranye na Ethiopia nazo ziharugwa hagati y'5,000 n'7,000. Izi ngabo zose Somalia ivuga yuko Ethiopia idakoze ivyo yasavye izoca izirukana. Ethiopia kugera ino saha ntacashima kwishura imenyesha makuru bitandukanye byarondeye inzego zirimo izivuga ya leta y'ico gihugu n'izishinzwe umutekano. Geoffrey,
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteze ko Israel n'umutwe w'abarwanyi ba Hamas byemera gahunda yo guhagarika intambara no kurekura bafashwe bunyago mu ntambara hagati y'impande zombi mu ntara ya Gaza. Fidel Niyongabo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zikora uko zishoboye kugira amasezerano yerekeye agahengwe hagati ya Israel n'umugwi Hamas ashikwe ko ayo masezerano yoba arimwo guhagarika ingwano hamwe no kurekura bamwe mubo umugwi Hamas wagize imbohe. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yaraganiye umugambi w'amahoro n'abategetsi ba Israel. Iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire mu ijoro ryo ku munsi w'Imana urangiye. Ubwo bushikiranganji bwatangaje ko uwo mugambi woshira imbere umutekano wa Israel wo mu kiringo kirekire kiri imbere. Muri icyo gihe abamenyeshamakuru n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu b'Abanyapalestina kuri uyu wa mbere batangaje ko ibitero vy'indege z'ingwano za Israel vyahitanye abantu batari munsi ya 11 mu ntara ya Gaza. Igisirikare cya Israel kuri uyu wa mbere cyatangaje ko inteko zacu zakoze ibitero gikoresheje indege z'ingwano mu bibanza 50 mu ntara ya Gaza. Ni mu gihe inteko zigwanira ku butaka zakoze ibitero mu gice kiri hagati mu ntara ya Gaza no mu gisagara cya Rafa kiri mu bumanuko bw'iyo ntara. Igisirikare cya Israel cyatangaje kandi ko umugabo w'umunya-Israel cibaza ko yagizwe imbohe n'umugwi Hamas yamenyekanye ko yishwe mu bitero umugwi Hamas wakoze ku butaka bwa Israel mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2023. Ibisigarira vyiwe vyatowe mu gisagara gitoyi citwa Nir Oz muri Israel.
Fidel Niyongabo, turacyari kumwe. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine azitaba inama y'ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi G7. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi we kuri uyu wa mbere. Nanone Fidel Niyongabo.
Umuvugizi wa Perezida Zelensky kuri uyu wa mbere yatangaje ko azokwitabira ikoraniro ry'umugwi G7 mu gihugu c'Ubutaliyani akoresheje ubuhinga bwa none bwa video canke azokwitaba ubwiwe. Iryo koraniro rizoba hagati y'itariki 13 n'itariki 15 z'uku kwezi kwa gatandatu. kimwe mu bibazo bizoshimikirwa ko n'uburyo bwo gukoresha amatungo y'Uburusiya bwafashe mu ntumbero yo gufasha igihugu cya Ukraine. Icyo gihugu cyasavye ibihugu bicuditse gukoresha amatungo y'Uburusiya byafashe kugira biyironse ifashanyo ya gisirikare kurushiriza. Umuvugizi wa prezida wa Ukraine Sergei Nikiforov yabwiye televiziyo ya Ukraine ko adashobora kwemeza niba prezida Zelensky azokwitaba ubwiwe inama ya G7. Yamara yavuze ko uko biri kose atazosiba iyo nama. Prezida Zelensky amaze igihe arondera ugushigikirwa kw'inama yerekeye amahoro muri Ukraine izoba hagati y'itariki 15 na 16 z'uku kwezi kwa gatandatu. Yabikoze mu rugendo yagize mu bihugu bitari bike byo ku mugabane w'Uburaya.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muje no kuri weshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X mudusanga kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo ku mugabane wa Afrika. Duhereye mu Burundi aho ibura ry'amafaranga y'amahanga rikomeje gufata intera ndende. Abacururiza muri icyo gihugu basanzwe bakoresha amadolari ya Amerika baravuga ko bitaborohera kuyabona haba muri za banki cyangwa kuri magendu. Barasaba leta kubakemurira icyo kibazo. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, Thierry Ndayishimiye niwe itugezaho.
Bamwe mu badandaza bakorera ku butaka bw'u Burundi bavuga ko ari kabiri na rimwe akazi bakora kagahagarara kugira baje kurangura ibidandazwa mu makungu babikora ku idolari ry'Abanyamerika. Iryo naryo bakavuga ko bitoroshe kurironka muri kino gihe. Uno musore numwe mu badandariza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze mu ibarabara yaburaniwe.
Iyi dolari ikorera duga ingaruka zitugarukako nk'ukundi biheze idolari ryari 5,850. Uya nariko agerageza ndara kurondera ko haryo noronka kugira ngo ngende kuraba two nosubira kuja kwiyungunganya mu ndanguri ariko no kuri ngwe mu gahundwe burigeze ku 600 n'amafaranga 5.
Ibiro byinshi byo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura habyahora bikoregwamwo urudandazwa rw'ayo mafaranga biriko birugagwa n'igipolisi c'u Burundi. Amakuru y'abakunzi b'ijwi rya Amerika barose akavuga ko abo badandaza amafaranga bikika mukiza mu kudandaza no kugura amafaranga mva makungu kuri magendo. Abadandaza ibidandazwa mva makungu bakabona ko akazi kagiye guhagarara hamwe atagikozwe.
Dorari riragoye cyane kuronka. Tugerageje kubiraba kuri machinoire abaririni ni gose. Bwa muri banke biri hasi. Muri banke ntibyoroshe vraiment. Ibyoroshe kuko bisaba ko uri justifya gose kugira ngo bashobore kuriguha. Ushobore kudandaza bya bintu byawe cyangwa ushobore kurangura. Biragoye gose. Uri obligé nyene yo kuja kubigura kuri machinoire. Kwe turayisabye leta kugira ukuntu yabidukorera vraiment.
Ikibazo cy'ikinajya amafaranga y'agaciro mva makungu ni ingaruka z'ibihe igihugu gihitiyemo kuva mu mwaka wa 2015 aho harabiyamirije ikiringo cya gatatu cyo zarongoye Burundi umuhisi Petero Nkurunziza. Bamwe mu banyepolitike barongoye imigambwe itandukanye bakabona ko ibintu bitari bikwiye kugera ku rugero bigeze ko muri kino gihe. Aroyize barica ko arongoye umugambwe Heranake utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi afatira kubindi biringo igihugu cigeze gucamwo.
Igihugu c'u Burundi cyace mu bihe bitoroshe aho haba ingorane haraba n'igihe badushira mu bihano zambarugo ariko icyo gihe cyose nibyo ubutegetsi bwari buhari bwarashoboye guhendahenda mbere n'ifaranga ry'u Burundi ntiryata agaciro. Muri banki nkuru y'igihugu hari ingwati y'inzahabu. Iyo udafize ingwate ifaranga ryawe nta gaciro usubira kugira riguma ritagaciro umwanya wose.
Umugambwe FNL Somambike n'ubutegetsi bwa CNDD FDD nawo nyene ubona kwibura hajyayo mafaranga ririko rituma haba ubukene buzura inzara mu Burundi. Jacques Bigirimana arongoye umugambwe akabona ko intandaro ari truka kibi ca politike co kuva mu mwaka wa 2015 afise ico asaba leta.
Ahanini bwatewe nuko ifaranga mva makungu byabuze mu gihugu kubera atabadandaza bakishobora kuja kurangura ibintu hanze atamadolari bafise. Kuri ivyo vyose rero umugambwe FNL usavye leta y'u Burundi gufata ingingo za politike zotuma ababene wacu b'abarundi bahunze Burundi bikunde batahe.
N'amashirahamwe yigenga arababazwa n'ingene ubutunzi bw'u Burundi butera bwunyuka kubera ikinajyayo mafaranga mvamakungu. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orikome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Hari binabona ko byokogwa byihuta kugira ngo amafaranga mvamakungu asubire kuboneka mu gihugu.
Mu bisanzwe ikibazo cy'amafaranga y'agaciro ni kimwe mu bibazo byinshi cyane mugabo nisho kiza imbere. Rero inyisho tubona zihuta ubuya nuko botunganya inama rukokoma y'abarundi n'abanyamahanga takume twagira mu mwaka w'2012 cyarakozwe kandi marose kwarusa amafaranga mu maguru mashasha. Ivyo rero nibaza ko ari kintu gikomeye cyane cyihuta.
Kubona imigenderanire hagati y'u Burundi n'umujyango w'ibihugu bya Buraya itarasubira kumera neza haraheze igihe kirekire biratera amakenga abahinga mu bijanye n'imigenderanire. Umwe muri abo bahinga asanzwe ari n'umwigisha wa kaminuza Guillaume Ndayikengurukiye akabona ko leta y'u Burundi ikwiye korosha kugira ngo biganire irimwo n'abayifasha birangire ibigega by'igihugu bibomboke.
Ivyo miyago bagira bimaze kuba incuro zirenga zitatu kuva mu 2020 ariko haguma havugwa ya majambo nyene. Uno munsi icihuta uravye ubuzima igihugu kigezemo nuko turengera urwego rwo kuvuga amajambo ibyo no kwita ama principe hanyuma uko gufashanya kugasubira mu bijaye n'uburyo bufasha leta y'u Burundi.
Reka n'uhagarariye by'imfata kibanza ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika Kefijigesi aherutse gusaba ama leta y'u Burundi n'u Rwanda gusubira kugiranira ibiganiro kugira ngo imbibe z'ibyo bihugu bibiri zisubire kugururwa. Hari mu kiganiro kubamenyesha makuru ku igenekerezo rya 2024 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2024.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Amakuru atugezeho none hano uko mu Rwanda umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri ministeri y'igenamigambi Madame Jeannine Munyeshuri yirukanywe ku mirimo yari ashinzwe. Itangazo rivuga ibyerekeye iyirukanwa rye riturutse mu biro bya ministeri w'intebe ntiritangaza impamvu yabyo. Tukiri ku makuru harebana n'u Rwanda kandi Ubwongereza burateganya kohereza abimukira ba mbere mu Rwanda tariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi. Aya matariki yemejwe n'umwe mu baburanira leta y'Ubwongereza Diane Nini Nazwe.
Edward Brown aburanira leta y'Ubwongereza muri no dossier yavuze ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Bwongereza ari bwatangaje ayo matariki mashasha. Charlotte Kilroy aburanira uruhande rw'impunzi zishobora kurungikwa mu Rwanda nayo yavuze ko batunguwe n'igenekerezo rishasha ry'igihe abimukira bashobora kurungikirwa muri ico gihugu. Mu majambo yo yagize ati iyi ni inkuru nshasha kuri twebwe. Umucamanza Martin Chamberlain we yavuze ko bigoye kumenya by'ukuri ko ino tariki nshasha ari ntabanduka. Kubw'uno mucamanza itariki ntabanduka y'igihe Ubwongereza buzorungikira ko abimukira mu Rwanda izomenyekana inyuma y'amatora rusange y'ico gihugu azobigenekerezo rya kane z'ukwezi kw'indwi uno mwaka. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak akomoka mu mugambwe utsimbataye ku ntwaro y'ivya kera yavuze ko aramutse atsinze amatora azoca yihutisha uno mugambi. Ku rundi ruhande ariko umugambwe utavuga rumwe n'umutegetsi ugwanira inyungu z'abanyagihugu n'akazi no wavuze ko ugatahukana intsinzi uzocufuta bidateve uwo mugambi utavuga ko rumwe n'impande zitandukanye. Umugambi wo kurungika bimukira mu Rwanda n'umwe mu migambi nkoramutima y'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak. N'umugambi ariko wagiye urabangamirwa n'impande zitandukanye murizo harimwo izishimikiye ku mategeko canke izabashingamateka batawushigikiye igihe cose washiye imbere n'amashingamateka y'Ubwongereza.
Diane Nini Nazwe tugushimire unatugarure hano muri leta zunze ubumwe za Amerika aho Hunter Biden umuhungu wa president Joe Biden kuri uyu wa mbere yageze mu rukiko ngo aburanishwe ku byaha byo kugura no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Hunter Biden yitabye urukiko nyuma yaho kumvikana n'abashinjacyaha ngo urubanza rwe rushyirwe bugufi y'amatora ya 2024 binaneranye. Iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika rero iragaruka ku by'ingenzi wamenya kuri urubanza rwa Hunter Biden Themistocle Mutijima.
Madamu Jill Biden ni umufasha wa Perezida Biden yinjiye mu rukiko nyuma gato y'umuhungu we mu rwego rwo kumushyigikira. Uru ni urubanza rw'amateka rushobora kugira ingaruka ku bikorwa byo kwiyamamaza bya Perezida Biden mu gihe hatanira manda ya kabiri ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Perezida Biden yatangaje ko we nka perezida ntacyo yavuga ku rubanza nshinjabyaha, gusa yongeraho ko nk'umubyeyi akunda umuhungu we byimazeyo, amwizera kandi yemera imbaraga ze. Mu itangazo yasohoye, Perezida Biden yagize ati: "Ndi perezida ariko ndi n'umubyeyi. Je na Jire dukunda umuhungu wacu kandi duterwa ishema n'umugabo ari w'uyu munsi wa none." Nubwa mbere mu mateka ya Amerika umwana wa perezida uriho aburanishijwe. Inyandiko y'ibirego ashinjwa yatanzwe na Ministeri y'Ubutabera, cyane cyane David Weiss, umushinjacyaha wihariye washyizweho umwaka ushize ngo ayobore iperereza ku byo Hunter Biden ashinjwa. Hunter Biden w'imyaka 54 y'amavuko arashinjwa kugura no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Bivugwa ko yatunze imbunda mu gihe yakoreshaga cyangwa yarabaswe n'ibiyobyabwenge, ibintu binyuranyije n'amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Yahakanye ibyaha byose ashinjwa uko ari bitatu, nubwo yiyemereye ko hari ubwo yarahanganye n'ububata bw'inzoga ndetse n'ikiyobyabwenge cya kokayine. Uru rubanza rushobora kumara icyumweru kimwe cyangwa se bibiri, kandi rurabera i Wilmington muri leta ya Delaware.
Ariko se mu by'ukuri ibyaha aregwa ni ibihe?
Ibyaha bibiri bya mbere mu nyandiko y'ikirego igizwe n'ibyaha bitatu bifatiye ku kugura imbunda ubwabyo. Iyo umuntu agura imbunda agomba kuzuza inyandiko zabugenewe zo mu biro bishinzwe igenzura ku mikoreshereze y'inzoga, itabi, imbunda n'ibindi biturika. Muri izo nyandiko niho yemeza ko yemerewe kugura intwaro. Bikavugwa rero ko Hunter Biden yaba yarabeshye ku makuru yujuje muri izo nyandiko. Mu bibazo abasabwa gusubiza harimo niba yarigeze gukatirwa ku cyaha gikomeye, niba satuye mu gihugu byemewe n'amategeko. Ariko icy'ingenzi kuri uru rubanza ni ikibazo niba waba ukoresha binyuranyije n'amategeko cyangwa warabaswe n'ibiyobyabwenge. Aha Hunter Biden akaba yarasubije oya. Icyaha cya gatatu cyerekeranye no gutunga imbunda. Ubusanzwe birabujijwe mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu gutunga imbunda mu gihe ukoresha ibiyobyabwenge. Nk'uko bikubiye mu nyandiko y'ikirego n'izindi nyandiko z'urukiko ziheruka gushyirwa habona, Hunter Biden yatunze imbunda iminsi 11 mu kwa 10 2018. Ni mbere yuko umukunzi wayijugunya mu gisanduku cy'imyanda kuko yaratewe impungenge n'ubuzima bwe bwo mu mutwe.
None abatangabuhamya muri uru rubanza ni bande?
Abashinjacyaha bavuze ko bateganya guhamagaza abatangabuhamya abashinja babarirwa muri 40. By'umwihariko bavuze ko bafite ubuhamya bw'abagore batatu bahoze bacuditse na Hunter Biden. Abo bakazasobanura uburyo yakoreshaga ibiyobyabwenge mu gihe yaguraga imbunda. Abo barimo Catherine Bure wahoze ari umugore we, hakabamo hari Biden umupfakazi wasizwe na mukuru we nyuma nawe akaza kumutereta. Harimo kandi Landon Roberts babyaranye umwe mu bana be. Ubuhamya bwabo bushobora kwibutsa ibihe Hunter Biden yanyuzemo byari bigoranye cyane, aho yavuze ko hafi buri munsi yanywaga cyangwa se yageragezaga kunywa ibiyobyabwenge. Gusa umwaka ushize ubwo yumvwaga n'urukiko mu itegura rubanza, yavuze ko kuva mu kwa gatanu kw'2019 kugeza ubu atagikoresha ibiyobyabwenge.
Abashinjacyaha muri uru rubanza bo ni bande?
Ikirego cyatanzwe n'umushinjacyaha Vice wahoze ari umushinjacyaha wa leta ya Delaware washyizweho na Donald Trump ubwo yari perezida. Umwaka ushize Minisitiri w'Ubutabera Merrick Garland yazamuye Vice amugira umushinjacyaha udasanzwe. Ni nyuma y'aho ubwumvikane bwo kwemera icyaha hagati y'ubushinjacyaha na Hunter Biden bwanze. Abunganira Hunter Biden bavuze ko Vice yatanze inyandiko y'ikirego agamburujwe n'igitutu cy'abadepite b'abarepublikani ndetse na Trump ubwe. Uyu mushinjacyaha ariko ibyo yabyamaganiye kure abigereranya n'igitekerezo cy'amakabya nkuru cyakwandikwamo filimi.
Ese birashoboka ko Hunter Biden yafungwa?
Aramutse hamwe n'ibi byaha byose uko ari bitatu, ashobora gukatirwa igihano cyagera ku myaka 25 mu buroko. Icyakora kuba atarigeze akatirwa n'inkiko mbere y'aha, akaba ari n'ubwa mbere y'abakoze ibyaha nk'ibyo, igihano gishobora kuba gito cyane kuri iki. Igihano yahabwa kizagenwa n'umucamanza Marilyn Noreika ukuriye inteko iburanisha uru rubanza. Ikindi, ibi ni ibyaha byo ku rwego rw'igihugu, bisobanuye ko Joe Biden afite ububasha bwo guha umuhungu imbabazi igihe icyo ari cyo cyose. Gusa ibiro by'umukuru w'igihugu byahakanye iby'izo mbabazi. Icyakora iyo mvugo ya politiki ishobora guhinduka nyuma y'amatora yo mu kwa 11.
Ku rubanza rwerekeranye n'imisoro ho byifashe bite?
Uru ni rumwe mu manza ebyiri zihanze Hunter Biden muri uyu mwaka. Urubanza rwa kabiri rutegerejwe mu kwa 9 i Los Angeles kandi rwerekeranye n'imikoreshereze mibi y'imari ya Hunter Biden. Yahakanye kunyereza imisoro, gutanga amakuru atari yo ku misoro ndetse no kutamenyekanishiriza imisoro ku gihe. Mbere izi manza zombi zari zashyizwe muri uku kwezi kwa gatandatu. Ariko Hunter Biden yaje gusaba umucamanza wa leta ya California yemera gusubika uru rw'imisoro. Gusitariki yuru rubanza mu kwa cyenda izahurirana n'iminsi ya nyuma y'ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe. Yelewe.
Mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka i Paris mu France hazatangira imikino ya Olympique ihuriramo amakipe yitabira imikino inyuranye ituruka hirya no hino ku isi. Muri yo harimo n'intoki wa volleyball ikinirwa ku mucanga. Jean de Dieu Mukundi ukuri n'umunyarwanda utuye muri Canada, akaba n'umwe mu basifuzi 16 ku isi batoranijwe kuzayobora iyi mikino. N'umwe kandi mu basifuzi babiri bakomoka ku mugabane wa Afrika bashobora gusifura imikino yo kuri uru rwego. Yavuganye na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe amubwira icyo gutoranywa mu bashobora gusifura imikino nk'iyi bivuze kuri we.
Ni ikintu gikomeye cyane muri kariyeri y'umusifuzi, kuko wenda icyo nabibutsa nuko imikino Olympique by'umwihariko muri beach volleyball ndetse n'izindi sport ziba zihari, ariko wenda nje muri beach volleyball ukoreho umukino wanjye, nirwo rwego rukuru cyangwa se nirwo rwego rwa nyuma rubaho rukomeye mu bijyanye n'imisifurire ndetse n'imikinire ya beach volleyball. Ni ukuvuga ngo iyo wageze ku urwo rwego uba wagize amahirwe yo kugera ku rwego rwisumbuye rwa nyuma rujyanye n'umukino wawe. Ni ikintu gikomeye cyane rero, kuko usanga ubundi butuba turi abasifuzi 16 ku isi. Kuba rero umusifuzi w'umunyarwanda w'umunyafrika kuba bagiye kubona bwa mbere umusifuzi w'umwirabura ubasha kugera ku rwego rwo gusifura imikino Olympique, ni ishema rikomeye cyane yaba kuri njyewe nk'umusifuzi na Jean de Dieu, yaba ku muryango wanjye, famiye yanjye, ariko by'umwihariko ni ishema ku gihugu cyanjye nk'u Rwanda.
Ni wowe ukomoka mu Rwanda ndetse n'umunyafurika y'epfo muri babiri gusa ku mugabane wa Afurika mugiye kuzayobora imikino Olympique izabera mu Faransa, kuba ari mwe babiri mwenyine ku mugabane mu mateka y'uyu mukino, nuko ntabandi banyafrika bagaragaje ubu bushobozi cyangwa nuko uyu mukino utaratera imbere?
Harimo impamvu nyinshi, icya mbere nuko abo basifuzi baba batoranyijwe aba ari muri bamwe bafite ububasha cyangwa se urwego nkuko nabikubwiye rwo kuba basifura kuri icyo cyiciro, kuko ntabwo ari itegeko ko buri mugabane ubu ufite umusifuzi ugomba kuwuhagararira. Yego, hari biba byaragenewe buri mugabane, ariko iyo hari abasifuzi batageze ku rwego ntabwo bashobora kukugirira icyizere cyo kujya gusifura iyo mikino. Ariko muri rusange nangarutse ku kibazo warumbajije, usanga ni ibintu nka bibiri binini. Icya mbere, umukino wa beach volleyball muri Afrika ntabwo uteye imbere cyane wenda nk'Iburayi, nko muri Amerika, nko muri Canada, Australia n'ibindi bihugu. Ariko ntabwo bivuze ko nanone udahari, urahari, ukintu urahari, dufite amakipe meza, nubwo iyo yagereranyije wenda n'andi y'umwe ibyo bihugu namaze kuvuga usanga urwego rutangana, ariko n'ubundi dufite amakipe nayo ari ku rwego rwiza, ndetse n'abasifuzi. Abasifuzi nabo bari ku rwego nabo rwiza, ariko nanone nk'uko nari mbivuze mbere, usanga umubare w'abari kuri urwo rwego atari munini ugereranyije n'ibindi migabane, kuko usanga nk'Iburayi n'urugero bafitemo abasifuzi barindwi muri 16, urumva ni umubare munini ugereranyije natwe. Biterwa n'urwego rw'umusifuzi nyirizi nawe nk'umuntu ku giti cye, ariko noneho n'urwego rw'uwo mukino ku mugabane ariho amarushanwa ari ku ruhe rwego, ese bakinnyi bitabira amarushanwa gute. Ibyo byombi nibyo mbona cyane cyane usanga ari impamvu ituma hari imigabane imwe n'imwe ibifite umubare muto mukeya w'abasifuzi bari kuri urwo rwego.
Jean de Dieu Mukundi ukuri umusifuzi mpuzamahanga w'umukino wa volleyball ukinirwa ku mucanga, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvuga n'ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Jean de Dieu Mukundi ukuri umunyarwanda utuye muri Canada, akaba n'umwe mu basifuzi 16 ku isi batoranijwe kuyobora imikino ya Olympique iteganyijwe kubera i Paris uyu mwaka. Yavuganaga na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe. Tim, nawe tugushimire kuri iyo nkuru. Nshimire kandi inshuti mwese mukomeje kudutega amatwi kwa makuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyashoreje. Mbararikiye gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Ndashimira kandi Chang ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije muri ibi biganiro byari bihagarikiwe na Eddie Rwema. kuri mikro je mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.